Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki 31 y'ukwezi kwa gatanu mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Anye ndatonze kuva sane mwana atangwe gutonda kuvejo mwana atonde kuri indi station maze gutonda gusasa zitatu bikizu kamera yigira kane mu camake.
Uyo ni umwe mu bashoferi bagendesha amamodokari n'amapikipiki bavuga ko kuronka igitoro muri iki gihe mu Burundi biruhishije cyane. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye udasaburi hagati ikuntu abasirikare b'Abarundi bacungera umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica hamwe n'abasirikare bacungera umutekano mu gihugu cya Somalia baronse agashahara. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ubukene bw'igitoro burakomeje kwibonekeza mu Burundi. Ku murwa mukuru Bujumbura hari abantu bemeza ko bashobora kumara iminsi ibiri canke itatu batanywesheje igitoro. Ishirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo, risaba leta kurondera ingurane y'amahera y'agaciro no gusaba ibihugu bigenzi bicukura igitoro kwitiza ikazoriha mu nyuma kugira ngo icyo kibazo gitorerwe umuti. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Narahebye akazi nyine n'umugore n'abana bari mu kugenda kubera inzara, numva ko ari ingorane.
Uwo mugabo n'umwe mu bashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu yo mu bwoko bw'amataxi, cyo kimwe n'abagenzi be n'abandi bagendesha imiduga y'ubwoko butandukanye, amapikipiki n'imiduga y'amapine atatu bita tukutuku, bavuga ko batonda iminsi myinshi imbere yo kunywesha iyo bagize amahirwe bakaronka igitoro.
Natonze kuvejo ama igitoro turakindira kiza ku mugoro hari gariya kuri tampete ayo mashirizi cyo zirapfa wowe twaciye tuzanga dusanga kibareka barakiza.
Anye ndatonze kuva sane mwana atangwe gutonda kuvejo mwana atonde kuri indi station maze gutonda gusasa zitatu bikizu kamera yigira kane mu camake.
Babacisha amafaranga imiduga n'amapikipiki canke avyiyunguruzamwo bisanzwe bemeza ko agahomba ari kanini muri iki gihe.
Biratwicara akazi gose kuko nashobora kuba nashobora kuduga nkagaruka nshitse nkanywa nkaca ngenda gihari, ariko ubu kidahari sinywa ngo nce ngenda ntije mbaho bridge kurindira
urombo. Ega urombo ari gihe musanga tonze iminsi ibiri kuri station, hari n'abatonda n'iminsi itatu. Urumva urombo horovese ma ku munsi chorovese ma 60 ku munsi.
Urombo si ruto kuko kuva mu gitondo ukashika ya masaha urabona ko atari byiza.
Twirumbo runini mu kazi tuba tuko turakora kandi leta nayo idusaba amataxi tuteza kuri hayo amataxi.
Urombo ni runini kubera nta verse ma yejo n'uyu munsi urabona ko idaheza ngo iboneke.
Mu mpera zindwi iheze ubushikiranganji bujejwe ubutane n'agataka bwari bwemeje ko igitoro kigiye kuboneka. Kuri uyu wa kabiri mu ijoro umuyobozi mukuru ajejwe ibitoro Daniel Mitabakana yasohoye itangazo rishimangira uwo mwizero, asigura ko igituma hacibonekeza imirongo miremire ku mastasiyo biterwa n'ingorane zijanye no gupakurura ibitoro. Ariko iyo mvugo ntinyura Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama.
Ibintu biba binateye isoni, ariko muri iki gihe igitoro coshika tukibuze gutya abantu ntibarare barapakura. Mbe ijoro ryo niborira arako bakazinduke weekend ivuze iki? Mu bindi bihugu bakora 24 gusa 24 ico gitoro coshika abantu bakirwa basamaye batagiye gukipakura jo bari cahe.
Eka nabirirwa batondeye igitoro basa n'abadatahura insiguro y'umuyobozi mukuru kijejwe.
Ni iminsi ibiri cyajemo twakironse mu minsi ibiri ku munsi wa gatatu urabona ko tugihagaze ku mastasiyo, ntabwo wabufise akazi ngo wirirwe kuri sitasiyo ucaramya gutya nuko bimeze.
Oya ibitoro ntabwo byuzuye ubu biraza ariko biza buke buke, nk'ubu urabona ndatonze ubu ndashobora gushikirwa ariko ejo ndashobora kuduga ngarutse nkabura nkazoshaka ndose nko ku kuwa gatanu canke kuwa mbere.
Twe dushobora kubyizera uko nyene babitubariye kuko ntidushobora kugera mu bubiko ngo tumenye ingorane zahabaye.
Ndikumana arafite ivyahanura leta afatiye no kwikena ry'umuyagankuba.
Harakeneye kurundira ico twokwita credit diligence canke imfashanyo yihuti iva niho rero umuntu agaragarira bateza kugaragarira niho mutseza kugaragarira yihuta kugira muri ico gitoro kuko bitagenze uku ubutunzi bw'igihugu uca guhagarara. Ku ico gitoro tugiye kugikenera no gusumba turavye n'umuyaga nk'ubu ingene wifashe umuyaga nk'uba twari tufise wari muki kandi imvurigwa ubu biteguye gute muri bije ku muyaga nkuba muri irici byamaze gutunika. Tuzobura ibitoro by'umuyaga nkuba tubura umuyaga nkuba bice bigenda gute. nukutubwiza kuri ngari kubiragenda hanyuma leta tukivuza ko hoba inama twetwe twatwa leta bo binama shikiranga hanyu itwigira icyo kibazo
iruhande y'ivyo ishirahamwe parseme rihanura leta kwitura ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bigenze by'u Burundi bicukura igitoro kukigurana ikazoriha buke muri kazoza ubukene bw'igitoro bumaze hafi amezi atatu bwibonekeje ku mugwa mukuru Bujumbura ariko mu ntazi mwe zimwe bwatanguye kwibonekeza haheza amezi atatu arenga iryo kena ry'igitoro ryatumye habiduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa nayo kuva Bujumbura uja mu ntara hagati ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe injozo zibiri n'izirenga hamwe imwe mu mvonya mukuru yateye ikena ry'igitoro n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro nkuko byasiguwe na Kwame Imana Irakiza umushikiranganji ajejwe ubutayi n'agataka igihe yatumwe ko n'inama nshingamateka mu kwezi guheze eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloge abasirikare b'abarundi bari mu giko wacu kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrica baroroherezwa mu kuronswa agahimbo ugereranije n'abari mu gihugu cha Somalia Colonel Gaspar Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro hahaye amenyesha makuru yavuze ko hariho ubudasa kuhembwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni hamwe n'uhembwa n'ubumwe bwa Afrika n'inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Abasoda b'abarundi bari kugarukana amahoro mu nteko mva makungu ntibafatwa kumwe abari mu gihugu cha Centrafrica baroherejwe mu kuronswa agahembo mu gihe abari kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia agahembo kabo gateba muri kino gihe amakuru dukura mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko aheze kiringo cy'umwaka urenga badahembwa mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu gatatu Colonel Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi yasiguye icyubwo budasa buvako
kubijyanye n'agashiruka bute abagiye kurangura ikigikorwa baronka nkabe bari mu gihugu cha Centrafrica bakaronswa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bigenda neza ho gusumba ingorane zikunda kuba cyane cyane muri Somalia kuko ishyirahamwe rya Afrika ariyo riraba icyo gikorwa naryo nyine ntifise ubutunzi barinda kuyaronera ahandi mu ishyirahamwe rya Buraya cyane cyane iryo gishinze gufasha kiya gikorwa muri Somalia rero hari aho bishika nabo nyine bagateba kuyarungika batebye kuyarungika urumva ntahandi bayakura acateba gushikira beneyo
Icho kiganiro kwa menyesha makuru chatandwe mu gihe u Burundi bwe ko bifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu makungu hariwe inteko mva makungu aho bita casque bleu naho uyu munsi uhimbazwe n'ikizu ya 19 kwezi kwa gatanu Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko gushika itariki ya 31 bataba baracegwa aho rero kuva mu mwaka wa 2014 Burundi maze kurungika mu nteko za ONU muri Centrafrica abasoda barenga amajana 8 muri bo Igisigaye cy'u Burundi kimenyesha yuko kimaze kubura abashika batandatu ikindi naco niwe igisigaye cy'u Burundi kivaho gishimishwa n'ibikorwa abo batadari muri Centrafrica barangura
mwama mwumva yuko basirikare bari muri Centrafrica bobo bashimirwa cyane bose ejo bunigira mwana w'ibisantu bagiye bita kagabandoro bashitseyo igihugu cyabo giheze abanyagihugu bashibwa bugara amabarabara bati abarundi muteza kuguma nga cyaje mu biganiro abarundi bararindira hafi indwi zibiri kwetse cyagira ati umutekane tuzogaruka bikenewe barabumvise uko umutekano tangorane bari mu gihugu
mu kindi bari yamaze kwatanyambo itabura gahonzi na inteko z'u Burundi ziri muri Centrafrica dishimigwa mu mpera z'umwaka 2015 hari abasirikare b'abarundi barenga 10 bigeze kwagirizwa ugufata ku nguvu hagataho igisirikare cy'u Burundi giherutse kwirukana intwazangabo 23 zagiye kwiga mu bihugu by'Ububiligi, Ubufaransa, Canada n'u Rwanda kuva mu myaka 2005 gushika 2008 mu gisirikare cy'u Burundi bavuga ko izo ntwazangabo zitatashe mu gihe giteganyijwe ko izomara muri ibyo bihugu imyaka 5 gusa kuko kibazo cy'abamenyesha makuru ko barungitswe mu nteko za ONU nabo nyene hoba harimwo abatashimye gutaha mu Burundi gasubira batuzamenyesheje ko harimwo abaharugwa mu 10 i Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagi mwigire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri ko murabandanya kumviriza iradio nkwijwi rya Amerika. Ikibanza cakoranirijwemwo abanyagihugu cikarurama ya gatatu bita site ya karurama ya gatatu iri muri komine Rugombo intara cibitoke ivugwamwo ikibazo c'uburaro bubi. Amazu atari makeye muri iyo site nta nzugi agira, ivyo bigatuma ibikoko vy'inyeshamba nk'imbwebwe bibinjirana mu ijoro, ika n'ubugizi bwa nabi nko gutanga ishano bikaba ari ibintu bisa n'ivyimonogoje kubera iryo kena ry'inzugi. Iyi nkuru n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ndose ari mu Burundi.
Umuryango w'umukenyezi ndi ku mugongo Madalena wo muri site Karurama ya gatatu muri komine Rugombo niwe wahatswe kwicwa na aside mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uyu wa kabiri. Uyu mukenyezi avuga ko bagiheza gufungura n'abakobwa biwe babiri hamwe n'abuzukuru biwe batatu igihe cy'isaha zitatu z'ijoro, bose icyarimwe baciye bafatwa baribwa mu nda bongera badahwa. Muri kino gihe bakaba bari ku miti. Ndi ku mugongo Madalena ahari ku musego mu nzu yiwe atwiganira uko byabagendeye.
Nimbaramaze bashizemo mu iside abana barateka bateka ibiharage n'umuceri ubuze kubijya tutatumva birimo birakera hanyuma tutatubafatwa ubwo nyine abana bararira baratemagwa mu nda twese dushatisiromera nk'abapfuye nyine ncandagenda aho hepfo rero kumubanyi waho hepfo ndamubarira nyamara rero turarembye muhira bose n'imigandi kandi barimo aradahwa. Nanje numva tamagara ndidugiye ngiye kuryama tunatembagara gushika ngaha muhira imu bica biranka nyende wa mubanye na wacaratabaza baca barayerera mwimihana bose baca baraza rero n'abasoda baraza baca baratuma ko imodoka niyo yadutwaye.
Kuvuye kwa muganga wakize
twumvise kamite ndi kwa amafaranga baduciye nabonye tahona yakura ko ndi mfakaze ndavayo ndavuga nti ndakira muhira ko narose imiti.
Nubwo wakoze ibi ataramenyekana urongoye site Karurama ya gatatu Ntirampe Bavesto avuga ko atameza atandatu arahera wundi muryango uhawe aside mu bifungurwa ari Kimana igakinga. Imvo zo guhanize aside n'ukutumvikana ko mu kibano. Kanyeshamba Leonard atwiganira ingene umwana wiwe yakubiswe n'umubanyi umwana mu kwihora agahakwa kumugandaguza umuti yari yabitse wo gupompa ivyamwa.
Umwana wiwanje yakubiswe n'umubanyi tubana amukubise amuhora ko ngo yararanduye ibigori by'undi mubanyi tubana hamanya mwana bikisha vundi twabimenya namwe ne kumukubita ntiyabimenya igihe kigeze rero nyamwana afata ku iside nari mfite muhera yo gupomba ibiti by'indimu ayijyana mu njya z'uwo mubyeyi. Ikibazo cyagiye mu butungane ikibazo baragitohoza kugeza ubwo na nyina w'uwo mwana bifungirwa ubutungane bubyumvirije buca bufungura uwo mudamu umudamu arataje muhira.
Ukutagira inzugi kwamazi yo muri no site ya Karurama gutanga kajyo ko kugiriranira nabi kubatumvikana. Uwirongoye avuga ko mu mazu 148 agize site igice cyazo zirenga zitugagwa. Aha tukibutsa ko abahaba arabateshejwe izabo mu ngwano zagiye ziraba mu gihugu nayo mazu babayemwo bayubakiwe nk'abantu aho nikora ari naco gituma bamwe badashoboye kuronka uburyo bwo kugara ayo mazu yabo. Ibintu byunyugwa nuko iyi site ya Karurama yegeranye n'amashamba ari hijya no hino y'uruzi Rusizi rugaburi igihugu cha Republika iharanira demokrasi ya Kongo n'u Burundi. Ibi kandi bikaba inkwezi y'umutekano muke ku magara y'abanyagihugu bo muri no site igihe cy'ijoro. Aha ni mu gihe bavuga ko bamana makenga kubikoko bishobora kubajya. Umubyeyi bambonaniye Shadrack avuga ko imbwebwe zimaze kubinjirana mu nzu umunsi n'umunsi zishobora kubatwara abana.
Nkaje wakarorero mu minsi heze haheruka kwinjira ibikoko bibiri mu ijoro naratabajije nta n'umwe yaze kuntabara mugabo naragwanya urwo rugamba n'abana turi kumwe mu nzu nyabikoko birasohoka biragenda.
Byari ibikoko nyabaki
byari ibikoko byitwa imbwebwe zo mu ishamba zirigenza cyane rwose iyo zabuze nk'igitungwa zirashobora gutwara umwana zishoboye.
Umukuru wa site Karurama gatatu Ntirampe Bavesto asaba amashyirahamwe yitaho abantu aho nikora kububakira amaza akomeye
rero izo 77 cyukuri twasaba ko bishobotsa bagira neza boza nacu bakatwubakira izishobora gusa nizo 60 bubatse ntumve ngo bari kubatanga ishano mu banyi canka bene gihugu baragenda nimba avuye ngaha kaja gucingero asiga tugaye kandi ndyagaruka asanganye nuko yahasize ariko hari rero nibyo biradutera amakenga byukuri kuri izo nzu zitugagwa nukuri
kuri ibi umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'imibano n'imico Firmin Habumuremyi avuga ko iki kibazo cy'uburaro cy'abanyagihugu bo muri site ya Karurama ya gatatu bagituye amwe mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora akorera muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi tariki 31 ukwezi kwa gatanu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ku isi. Icivugo c'ibiro vya ONU bijejwe amagara y'abantu OMS ni itabi umwansi w'iterambere. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'abanyeshuri biga ivyerekeye ubuganga mu Burundi bari mu ishirahamwe ABEM, ishirahamwe riharanira kugwanya itabi. Baganiye kuri bimwe mu bituma abakiri bato batangura inyifato canke ingeso zo kunywa itabi. Frank atangura yishura ku bitigiri bijanye n'urwaruka runywa itabi muri iki gihe.
Neza nta biharuro vyerekana neza ingene vyifashe mu Burundi muri rusange. Nuko tugerageje gufatira ku vyigwa bito bito vyagiye birakogwa hirya no hino. Turashobora kuvuga nk'icigwa citwa GIT cyakozwe mu 2008 carerekanye yuko 4.6% kw'ijana y'urwaruka bavuga yuko bamaze kunywa itabi. Ikindi cyigwa mfatira ko ni kimwe mu vyigwa byakozwe mu mpera z'amashuri bitatezwe neza. Hari ikigo cyakozwe mu gisagara cya Bujumbura cyo cy'ibiharuro bihejeje n'ubuga ko binateye n'ubwoba. Bavuga yuko hariho ibice 27% by'abagizwe kwigitohoza kandi rwaruka bari bavuga yuko bamaze kunywa itabi baba bashikanye imyaka 10 bamaze kwitara no kuvuga ibice 27%. Naho tutubwira turaje mu biharuro byinshi dufatiye aho biraboneka neza yuko itaba ari kintu giteye ikibazo kandi wacu.
Akenshi abari mu byerekeye ubuvuzi musanga abantu batangura kunywa itabi bigenze gute canke biterwa n'iki cyane cyane ku bakiri bato?
Muri ivyo vyigwa nyene vyagiye birakogwa umuntu agiye arasoma novuga ishu zagiye ziratangwa na n'ubwo rwarukana cyane cyane benshi bavuga yuko baritangura ari nk'abagenzi bavuga bati reka dupime twumvirize tugende rimeze. Abandi nabo bakavuga bakabibona hajya mu mareresi babona umenga ni ibyo bigezweho hanyuma bakabigira mangeza mugabo bamaze gutangura kugira ngo babivemo kenshi na kenshi kenshi kugwaruka usanga aba ari ibyo nyine aragakuku kubibona abandi bari ko barabigira ibyo kenshi usanga bituma ubugwaruka batangura kwita.
Kuba ari mu buvuzi mwebwe muri mu buvuzi umuntu aturuka tuvuge nko mu muryango w'abanywi bitabi naha batakuriye muri uwo muryango arashobora kuzogira iyo nyifato canke iyo ngeso yuko yipfuza kunywa itabi?
Ego cyo kirakomeye gose kuko ko kenshi abana bariko barakura kenshi basubiramo ibyo babona bakuru babo bagira kuko babona umenga ni urabona niyo umwana ari kariga kuvuga igakuvuga ibyo yumva no mukwiga gukora usanga ari ibyo ari karahoha aho ibyo abona bakuze bariko baragira yabonye rero nko muri iyo nzu banyitabi arahava akavuga ati noneho uyungira ni yongeso nziza byo bahava habafata ni byo byibiza hamagahava rero nawe bipima akaduhava nawe abari mu nyitabi gusa ikintu kiba kirimo ngaho nuko mu bisanzwe umuntu yereka arakunywera itabi iruhande hari icyo bita tabagisme passif no kuvuga yuko nawe uri kurinywa gusa ntuburi kunywa urugero rungana n'ibyo we aba ari karanywa no kuvuga nk'umukenyezi yibungenze ari karanywa itabi no kuvuga umwana ari mu nda nawe nyene ingaruka mbi ziramushikira mugabo nta wuhava acavuga ngo kuba umubyeyi yaranyoye itabi ngo bituma umwana nawe nyene azonywa itabi mugabo nabyo nyene karimo kubera yuko itabi rirafise ukuntu rikugira umuja icyo twita dependance mu gihe nyina yuba yarabinyoye cyane rigahava rigashika no mu maraso rigashika no mu bwonko bw'umwana arahava nyamwana nawe nyene mu bwonko bwiwe yumva umenga iyo akuze hariyo akantu kugomba itabi kuko ubwonko bwiwe buba bwaramenyereye yuko ubumara bwa nikotine jayo bigahava nabyo nyine bituma bimujana kunywa itabi icyo umuntu yokwita facteur de risque n'ibintu bikujanayo ego
niyo muganiriye n'abanyeshure banywa itabi uburyo babukura heko abenshi tuganira nabo bidoga cyane kuba badafise ubuzi ko hari ubukene bwinshi muri iki gihe abanywa itabi uburyo babukura
uburyo mu bisanzwe ni naho rero haca haba ikibazo gikomeye kuko ni itabi ni nka kujya kwinzoga umuntu amaze kuba yaritanguye kurinywa ikandetse rero bigatangura kumugira umuja niko navuga akaba ari afisiyo dependance atagishobora kwihera kuvuga ni hamwe abana utusanga batanguye kwadukana ingeso mbi z'ukwiba muhira kugira ngo bashobore kuronka ayo mahera cyangwa ugasanga bagiye urabona nk'abana baba batari mu bisagara bagiye nko hagati mu gihugu ugasanga bagiye nko mu mirima ibimye mu itabi bagiye kwiba ahantu riri hanyuma bakagenda kurisogota mu mpisho ni ukuvuga ngo kubona umwana abashaka itabi cyabinjana ahubwo mu ngeso mbi ndetse zizohava zigira n'ingaruka mbi kuruta n'igitabi yarikaranye
muri iki gihe mwebwe muri mu mashure haribonekeza uretse itabi ryonyine haribonekeza ubundi buryo bwo kunywa nk'uko uvuze gusogota ibyo byatsi n'ibindi haribonekeza ubundi buryo bw'abanyeshuri banywa ibindi bitari itabi zigugwa nko mu mabutike
kenshi kunywa itabi kujana kunywa n'ibindi byayuramutwe kubera hariho nk'abantu bafata itabi bakarivanga n'urumogi agafata nk'ajya ari itabi agakurayo dukeyi agashirayo urumogi kugira ngo niyerekaranye itabi nta n'uwuhava amenye yuko arikanywa wa rumogi kubera bagira ngo ariko yitumuriye agatabi nabyo byo gushika ubu nta tegeko na rimwe ribihana ubwo kunywa urumogi birahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo afashe rwa rumogi akaruvungurira muri wa musogoto w'itabi ntawuheza ngo wamenye ikindi nacyo umuntu yovuga ni n'ibintu byadutse tutahora tubona kera twahora tubibona nk'umbure mu bindi bihugu ibyo bita shisha nabyo nyine n'ibintu ikintu kimeze nk'umusogoto w'itabi mugabo gifise novuga umupira muniniya ujya mu kindi kintu bashyiramo ibintu bitandukanye bo abagitangaza gushika ubu ngaha mu bubari butandukanye hano mu gisagara cya Bujumbura bo bavuga yuko ata kintu na kimwe kirimo cyo bacerekeye itabi cyane ibindi byo bya bwenge
Frank, mbere yo kubandanya sigura neza icyo kintu cyitwa shisha kumbure n'abavyeyi cyangwa abandi bariko baratwumva bagisobanukirwe neza shisha ni igiki kimeze gute
shisha kabisa nikintu cyaduze muri ya bihugu byo muri Aziya ari buseruko tahora gikoreshwa kuva na kera mu guta itabi umbura bamuze kuraba maredi bamuze kukibona kibari kibari ikintu kimeze kibe kimeze nk'agakono hanyuma cyaba gifite umupira muremure ariwo umuntu azana ku munwa hanyuma muri ako gakono nibo baheza bagashiramwo ibintu bitandukanye bashobora gushira itabi bashobora gushirayo indi moga neza kugira ngo umuntu amotegwe neza hanyuma rero ni mu nyuma ubutandukane aho muri ako gakono ashobora gushirayo ibintu bitandukanye bakaca bashira ko nakantu kameze nk'ikara gatuma gaturira ibyo bintu
kazana imyotsi
tumuke nyamwose umuntu ashobora gukwega tutahora tubona mugabo ubitanguye kwibonekeza cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura
utababigurisha bavuga ko atabiye yorabwenge birimo
ushiko bobo bavuga yuko ibyo bintu bakwega harimo moga neza gusa mu gushika bira cyane kuko nta bizwa birakora nta babijejwe rero ushikiranganje rw'amagara y'abantu baragenda ngo babikurikiranira hafi barabe yuko ibyo bintu atangorane byo bitera ku magara y'abantu
urakoze reka tubandanye ku murongo twakire na Prudent uratwumva
ndabumva cyane
amahoro Prudent
nimore
kibazo cyane cyumviye
cyari kibazo nagomba kubaza uwo mutumire yavuze yuko umwana atanguye kunywa ashobora gutangura kunywa itabi afite nk'imyaka 10 nagomba baze ibyo tabi rizomugira consequence haize bo inkwirikizi ibi haize igihe kingana iki bose ni igihe ni kimwe cyane bivana n'ibintu umuntu ababayeho ize yo bitwishura
ego arakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo gikomeye ko abana bakiri bato batangura kunywa itabi gicuma bivuga ko uko umuntu atangura kuyinywa akiri muto niko ingaruka mbi yaraziba mbi cyane gose iyo navyo bisigutse kuko mpereye ku bwonko ubwonko bw'umuntu mu bisanzwe bugenda burakura nabo nyine uko akura ni cyo bita maturation iyo rero umwana atanguye kurinywa akiri muto ni ukuvuga yuko ubwonko ntibuba burakura ngo bushikaho bumera nk'ubw'umuntu akuze iyo utanguye rero kubuha ibyo biyayuramutwe hakiri kare kuvuga yuko uca gutangura kononekara ni nka bimwe bavuga yuko ni nko kwamura icyamwa kitarakomera mu bisanzwe ego uca gutangura kononekara hakiri kare ari nacyo rero gituma kenshi na kenshi mpava ndakigaruka ko nicyo gituma kenshi ajya amashyira hamwe akora ibintu by'amatabi usanga agomba cyane gushyira inguvu yuko abantu borinywa hakiri kare kugira ngo bazokure navuga bariko bararinywa kugira ngo babandanye baronka abari gusa mugaburi ngerageje kubandanya kuri ibyo by'ingaruka mbi iyo umuntu yatanguye kurinywa hakiri kare nazo nyine izo ngaruka mbi zizoza kare kandi zizoza ari mbi kuko yatanguye kurinywa hakiri kare ubwonko ntiburakomereka ndetse n'ibindi bibazo by'umubiri biba biramera nk'iby'umubiri akuze nyine kugira ngo bishobore kwirwanira niko n'uvuga
mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse amakuru amwe mu makuru ariko aratangazwa mu Burundi twabwiye ko ubukene bw'ibitoro bukomeje kuhangayisha abarundi cyane cyane aho twumva ko ku murwa mukuru Bujumbura hari abantu bashobora kumara iminsi ibiri batanywesheje igitoro yamara ishyirahamwe Parseme Ndyoryo rihamagarira abarundi guhindura ingendo risaba leta y'u Burundi ko yosaba ingurane y'amafaranga y'agaciro. Iyi inkuru twababwiye ni inkuru ivuga ko hari ubudasa mu gashahara k'abasirikare bari mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya Repubulika Centrafrica hamwe n'abasirikare bari mu gihugu cya Somalia bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia abona abasirikare b'abarundi ibyo bikaba byatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Mumbabarira Colonel Gaspard Baratuza. Ni inkuru twavuze ni inkuru y'ababa cyane cyane mu masite aho usanga kenshi na kenshi aho muri iyo site bafite ikibazo cy'inzugi bigatuma rero ibikoko bishobora kwinjirana ubuzima bwabo bugashobora kuhasigara bakaba bavuga ko rero bakeneye ko bubagarukira ko kugira ngo icyo kibazo cy'inzugi n'uburaro bubi kibe kitorerwe nk'umuti. Inshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye ingenieur yadufashe impunge bw'ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara yadufashe kwegeranya iki kiganiro. Turabashimiye rero mwese mwaduteze amatwi, tukaba kandi tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.